Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira hano i Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Muri kumwe nanje Aloise Bigirimana, mugira mwumvirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi imbere yuko mugenzi wanje Diane Ninahazwe aca nkorera mu ngata abandanye n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Iperereza ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryarafashe umumenyeshamakuru w'Umunyamerika yitwa Stavros Nicolas Niarkose, inyuma yo kwagirizwa kuba yarabonanye n'imigwi y'abagwanyi mu bumanuko bushira ubuseruko bwa RDC. Amashirahamwe yo muri Societe Civile nka RECN yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Niarkose hamwe n'uwundi mumenyeshamakuru w'umukongomani bafatiwe i Lubumbashi ku munsi wa gatatu aca atwagwa ku mugwa mukuru Kinshasa. Umutegetsi wo muri leta ya Kongo ariko atashatse ko amazina yiwe amenyekana yaremeje ko umumenyeshamakuru Niarkose ari mu minwe y'iperereza rya Kongo ANR Kinshasa ku mugwa mukuru. Uwo mutegetsi yavuze ko umumenyeshamakuru w'imyaka 33 yandikira ibimenyeshamakuru byo muri Amerika The Nation hamwe na The New Yorker yagirizwa kuba yarabonanye n'imigwi yitwaje ibigwanisho irimwo uwitwa Bakata Katanga. Umutegetsi avuga ko yakoze ingendo umumenyeshamakuru yakoze ingendo zitamenyeshejwe abategetsi kandi ko leta ibwirizwa kuba maso kugira abanyamabahanga ntibicwe muri ico gihugu nk'iyicwa ryabaye ry'abahinga babiri ba ONU mu mwaka w'2017. Muri Afrika kandi ni muri Somalia aho ibara ryaguye ejo ku munsi w'Imana abantu batanu barishwe na bombe hanze y'ihoteli muri Somalia. Igitero cemejwe ko cyakozwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab ushamikiye kuri Al-Qaeda. Igipolisi kivuga ko iyo bombe yakomerekeje abantu 14 isamburi yo hoteli hamwe n'izindi nyubakwa zihegereye mu gisagara cha Jowhar kiri ku birometero 90 mu buraruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Igipolisi cyavuze ko abateye bari mu modokari yari yuzuye amabombe muri yo hoteli Nur Dobe ikunzwe guhurumbirwa n'abashingamateka hamwe n'abategetsi bo muri ako karere. Abategetsi bavuze ko icyo gitero cyari gikomeye kandi kitari bwigere kibaho muri icyo gisagara cya Jowhar kandi ko cononye ibitari bike kuri izo nyubako zo muri icyo gisagara. Muri Afrika kandi ni muri Sudani aho abajeje umutekano bateye ivyuka bikoroza amosozi ku bari mu myerekano yiyamiriza ubutegetsi gisirikare ku mugwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Bagiriza ubwo butegetsi bwa gisirikare kuba intandaro y'ubwicanyi bwabereye muri leta ya Blue Nile. Abategetsi ba Sudani hamwe na ONU bavuze ko abantu barenga 60 bishwe abandi 100 barakomereka mu ntureka zabaye hagati ya moko y'aba Hausa hamwe n'ubwoko bw'abafunge. Ni imigumuko yatanguye mu ndwi iheze mu bumanuko bushira ubuseruko hafi y'urubibe na Ethiopia. Abategetsi ba Sudani bavuze cyo ku munsi w'Imana ko bagiye gukomeza umutekano muri iyo leta kandi bazotohoza kuri iyo migumuko. Abakoze iyo myerekano berekeza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kiri ku mugwa mukuru kandi bari bitwaje inzandiko zisaba guhagarika intambara hamwe hagati y'abenye n'igihugu muri iyo leta ya Blue Nile. Haradutse ubwicanyi mu bice bitari bike bya Sudani harimwo no mu ntara z'umubusiruko hamwe no mu burengero bwa Darfur, naho habaye amasezerano y'amahoro hagati y'imigwi y'abarobeli Ijuba mu 2020. Iyo myerekano yiyamiriza abasirikare yatanguye kuva habaye kudeta mu kwezi kw'icenda 2021. Igisirikare cya Sudani cyagirizwa guteza izo ntambara hagati y'abanyagihugu kandi ngo cyarananiwe gukingira abo banyagihugu nyene. Hanze y'umugabane wa Afrika harabandanya havugwa intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo ku w'Imana yarakuye mu mabanga umushikiriza manza mukuru w'icyo gihugu Irina Venediktova hamwe n'umukuru w'ikigo kijejwe umutekano Ivan Vakanove, abagiriza kuba barahemukiye igihugu. Zelensky yavuze ko abategetsi bajejwe umutekano barenga amajana 650 bakekwa guhemukira igihugu no gufasha Uburusiya mu ntambara bwateye mu gihugu cyabo cya Ukraine. Abo bategetsi barimwo abategetsi 60 bagumye mu turere twafashwe n'Uburusiya, kandi avuga ko bariko barakora ku nyungu z'Uburusiya atari ku nyungu z'igihugu cyabo cya Ukraine. Mu kurangiza amakuru hirya no hino ku isi, tugarutse hanze y'umugabane wa Afrika, indege itwara imizigo yarimwo itoni 11 z'ibigwanisho yaragiriye impanuka mu Bugiriki. Indege yegukira sosiyete itwara imizigo muri Ukraine yari ivuye muri Serbia ija muri Bangladesh, aho yari itwaye ibigwanisho bitandukanye byaguzwe n'ico gihugu. Abategetsi b'Ububirigi batangaje ko abakozi 9 bakomoka muri Ukraine bari muri iyo ndege bose bayiguyemo. Umudereva wayo yasavye uruhusha rwihuta rwo kururuka abajejwe iby'indege mu Bubirigi, ariko inyuma y'umwanya muto cyane arusabye ntibashoboye kubandanya bamwumva. Urakoze Diane.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi butangaza ko ubwandu bwa virusi ya corona bwaganguye muri ico gihugu.
Byumvikana rero yuko tutokwijajara, murumba yuko ikiza kuvira tumeleje na tafiraja, ari nacho gituma abantu turakwiye kubandanya bikingira ikiza.
Uyu ni bukuru Pamphile avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi. Mu Rwanda naho havugwa ikibazo cy'amazi meza mu bice bimwe bimwe by'umurwa mukuru Kigali. Hido ni ndeyano makuru yose ni mukanyi sasa. Nongere ndabahikaze ncuti bakunze ibijwi rya Amerika. Uburundi bwemeza ko ibiganiro byo kunagura imigenderanire yabwo n'u Rwanda bigeze kunambwe ishimishije. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu bwabitangarije mu kiganiro cy'amenyesha makuru abanyagihugu n'abavugizi b'inzego za leta cabaye mu ndwi twaraye dusozereye. Ni kiganiro cabereye mu ntara ya Ngozi. Inkuru hirambuye tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Icyo kiganiro cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ku kibuga cy'umupira w'amaguru Gasaka. Mu masaha 3 cyamaze, amenyesha makuru n'abanyagihugu bahawe akaryo ko kubaza ibibazo bitandukanye ku kibazo cy'abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekezo ya 13 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 bahungiye mu Rwanda. Niyubahwe Ines Sonia avugira ubushikiranganje bw'u Burundi n'ayandi makungu yamenyesheje ko abategetsi b'ivyo bihugu babandanya kuganira. Yamenyesheje ko intumwa idasanzwe ya Perezida Paul Kagame yaje mu Burundi n'ubu Burundi arundika intumwa yiwe mu Rwanda. Uwo muvugizi akizeza Abarundi ko icyo kibazo kiri ku ntambwe nziza.
Ku mpande zombi uhereye ku nzego zo hejuru cyane hariho ibikorwa ariko birakorwa n'ubushake. Twamenyesha rero abatwumviza yuko turavye ibikorwa birakorwa n'indongozi zikuru, hari icyizere yuko umwanya n'umwanya icyo kibazo kizotora inyishu maze imigendanire yose kayibere ikayaga ikongera ikagenda neza.
Itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka, imigambwe MSD na PPD girijambo yarandikiye Perezida Uhuru Kenyatta arongoye umujyango w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko EAC. Iyo migambwe yamusaba gukoresha ubutegetsi n'ubushobozi bwiwe kugira yumvishe Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi kubiganiro hagati y'imigambwe itavuga rumwe na leta n'imigwi yafashe ibigwanisho ariyo nzira yonyene izoshikana Burundi mu mahoro. Kuri iyo migambwe isaba umuvugizi w'umukuru w'igihugu Nzeyimana Alain Diomet yamenyesheje ko abipfuza gushikira ubutegetsi baciye mu biganiro ko bitagishoboka.
Nimba bakeneye kugira ngo bitoze baze babegere mushikiranganje bo bicejwe basabe asigaye murabona ko namatora yegereje mu 2025 maze ntibaze bacikwe nayo bundi nta biganiro bihari hagati ya leta canke n'indi migambwe. Ibiganiro vyose biba bijanye no kugira ngo abene Burundi batunge batunganirwe bibera mu Burundi.
Mu mugambwe MSD bamenyesha ko iyo mvugo itabatangaza ariko ko bari bakwiye guhinduka bakamenya ko nabo ariyo nzira yatumye bageraho baruno munsi. Shimirimana Epitas savugira uwo mugambwe amenyesha ko iyo ngendo yari kwiye guhinduka ku neza y'igihugu.
Amakungu nabibone akarere nikabibone babone neza ko leta y'u Burundi ari idakeneye amahoro n'umutekano ari idashaka ko mu Burundi hatekana kugira ngo abanyagihugu bafatane munda biruke n'iterambere ry'igihugu cyabo. Mugabo kandi nagomba mbwira Abarundi kuko bizogenda kose ibiganiro bizoba kuko kananira abagabo ntiyimye kandi ntabwigwa yabwiwe n'uko amasa tukuye.
Muri icyo kiganiro umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukuru Pamphil yamenyeshije ko mu biharuro bari bafise gushikigenekezo rya 12 za kuno kwezi bigaragaza ko COVID-19 yasubiye kugangura mu Burundi. Mu bantu 365 bapimwe basanze abagera kuri 21 baranduye nayo abaca ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye bapimwe 549 basanga muri izo ngenzi 19 baranduye. Asaba Abarundi kubandanya bakurikiza amategeko yo kwikingira.
Byumvikana rero yuko tutokwijajara aho niho nabwira nshimikire murumba yuko ikiza COVID-19 tawukiraja ari nacyo gituma abantu turakwiye kubandanya kwikingira iki kiza. Usabe rero namwe bamenyesha amakuru muvize tumwishyira kure tubandanye duhimiriza dufashanya dufatanye amaboko kugira ngo abantu bagume bikingira iki kiza.
Mu bibazo byabajijwe n'abanyagihugu ivyagarutse kenshi bijanye n'ubutungane mu manza hanini z'amatongo kubera ubwinshi bw'ivyo bibazo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabasavye ko babishikiriza umuhanuzi wa prezida ajejwe amategeko amadosiye yabo na nimero zabo za telefone kugira bije kwigwa hanyuma bazoronswa inyishu. Yamenyeshije ko uwo bazosanga yararenganijwe azorenganurwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye tukivuga ku makuru y'u Burundi ubushikiranganje bw'intwaro hagati muri ico gihugu bwemeza ko abajeje umutekano bo mu mabarabara baba 40 bahitanywe n'isanganya bagizwe ko nkana. Ku rundi ruhande ariko harababwiye Ijwi rya Amerika ko hari n'abanyagihugu baziramwe n'izo nsanganya. Reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Byashikirijwe abamenyeshamakuru Bujumbura n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye. Mu itangazo yasomye imbere y'abamenyeshamakuru, Nkurikiye yemeza ko inyamirama bizishika kuri 37 zishinzwe kurinda umutekano wo mu ibarabara hirya no hino mu gihugu zahuye n'impanuka zo kugongwa kuva uyu mwaka w'2022 utanguye.
Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano burababajwe cyane nuko hari impanuka ziteye amakenga ziba zitumbereye inyamiramabi ziriko zirarangura akazi kazo ka misi yose. Inyamiramabi zigera ku 37 ziramaze kugongwa harimwo zibiri zitavye Imana, izindi 35 zirakomereka kandi harimwo n'izakomeretse cyane gose.
Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi abandanya amenyesha muri iryo tangazo ko inyamiramabi zikwiteka n'icu bahiro mu mirimo yazo ya misi yose.
Abari ko barazigendesha bagaca bahunga bagasiga ingendeshwa aho bagongeye. Bishoboka ko ari ubugizi bwa nabi bushasha ufise izindi ntumbero uriko burakorerwa inyamiramabi. Ubushikiranganji bwagira bwibutse ko inyamiramabi ari abenegihugu igihugu cahaye ibanga rihambaye ryo gukingira abantu n'ivyabo.
Kubijanye n'amasanganya bera mu mabarabara mu gisagara ca Bujumbura na cane cane, bamwe mu banyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko hibonekeza amasanganya menshi nkayo, bamwe bakiruka uwagonzwe ntamenye n'uwabikoze.
Kube naho ubibona ngabisha amaso none kuko atacyo wovuga ajya nta muntu abashaka kugonga umuntu n'ibigira nkana
je byageze kwishikira umuntu ari hagana n'amaguru menga ntacamaze mu bisanzwe n'ingana chamaze Deba yeye kungonga rafwa pasi. Bangu wangu zegu shamba yiruka. Shamba la unhabari.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye na bamwe mu baserukira amashyirahamwe ajejwe umutekano w'uruja n'uruza mu ibarabara hamwe no gushigikira abagize amasanganya yo mu ibarabara. Bavuga ko amasanganya aba kubajeje umutekano ari kimwe na yaba ku banyagihugu basanzwe. Bagasaba ko hoza harerekanwa ibitigiri by'abanyagihugu bahura nayo masanganya nk'uko byakozwe ku bajeje umutekano ndetse n'ababikoze bagafatwa bagahanwa. Jean Baptiste Arakaza arongoye ishyirahamwe Pyramide Burundi rijejwe umutekano w'uruja n'uruza mu ibarabara kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Ari masanganya ashika nk'uko ashikira abandi banyagihugu kuko nta kutumvikana kuri hagati y'abagendesha imodoka n'abajejwe umutekano mu barabara byotuma bo bagonga ku bushake. Turasaba natwebwe kuba amaraporo agaragara ku byerekeye abanyagihugu baba bagonzwe mu mabarabara baba abo bajejwe umutekano baba n'abiyungurutsa ndetse n'abahura n'amasanganya bari mu mamodoka.
Ndikengurukiye Josias arongoye ishyirahamwe gita agateka kazina muntu Sekuf Burundi avuga ko uburenganzira bwa zina muntu mu Burundi ku mutekano wo mu ibarabara bukwiye kubahirizwa kuri bose.
Gucumenga kugonga umupolisi ni icyaha gikomeye kurusha ko aho wogonga umunyagihugu asanzwe. Ariko mu by'ukuri bose bateza kugira umutekano umwe mu ibarabara.
Mu biharuro byashyizwe hanze n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu bufatikanije n'ayandi mashyirahamwe harimo Croix Rouge Burundi mu mwaka w'2020 hibonekeje impanuka zishika ku 447 zo mu ibarabara. Naho mu gice cy'umwaka w'2020 ushira 2021 zashitse ku 385,086. Nk'uko byerekanywe amasanganya menshi aturuka ku kwigenza nabi kw'abatwara imiduga akaboregwe, gukoresha telefoni ngendanwa bariko baranyonga imiduga, gutwara umuduga n'umuvuduko munini n'ibindi. Amashyirahamwe atandukanye agasaba ko hotunganywa inyigisho ziraba abantu bose ku bijanye no gukoresha hamwe no kugendera mu mabarabara. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu kirundi no mu Kinyarwanda, amakuru yacu tuyabandanirize i Kigali mu Rwanda, ahavugwa ikibazo cy'amazi meza mu bice bimwe bimwe by'ico gisagara. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru ikurikira.
Ubwo baheruka mu nteko rusange y'umujyi wa Kigali yahuje inzego zibanze kugera ku rwego rw'umujyi mu mpera z'ukwezi gushize, hari abahagarariye abaturage mu karere ka Gasabo bagaragaje ko bimwe muri ibyo bice byicyugarijwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza. Bwana Samuel Nzamwita, umukuru w'umudugudu wa Byimana mu murenge wa Jari mu mujyi wa Kigali, agaragaza ko iki kibazo gihangayikishije cyane mu tugari twa Nyakabungo, Buhiza n'ahandi. Kuri uyu mukuru w'umudugudu agasanga hari bisa n'ibidasanzwe mu mujyi wa Kigali.
Mu murenge wa Jari turacyafite ikibazo cy'amazi meza utugari tumwe na tumwe, kuko hari utugari dufite tudafite amazi namba. Aho abaturage bakivoma ahantu utuzi tureka, birabaje kubona umuturage wa hano Kigali akijya gushaka utuzi twaretse ahantu ngo abari twavoma. Hari utugari dufite cyane cyane tudafite ivomo na rimwe.
Ijwi ry'Amerika rimaze kumva icyafatwa nk'intabaza y'uyu mukuru w'umudugudu, twanyarukiye mu bice bivugwamo iki kibazo cy'abagihanganye no kubona amazi mu mujyi wa Kigali. Muri Jari hari aho bigoye ko watambuka nka metero 500 utarabona abantu bikoreye ibido z'amazi cyangwa se n'abandi bagenda banyuranyuranamo bagiye kuvoma, kandi bisaba gukora ingendo. Ubundi wagera ku mavomo ukasanga imirongo miremire y'abakeneye amazi. Uyu musaza wo muri Nyakabungo yasobanuriye Ijwi ry'Amerika ko iki kibazo cyo kutagira amazi kibabereye ingorabahizi.
Ikibazo cy'amazi gikomeye ku rwego rukomeye hejuru hariya, cyane cyane nk'igihe cy'impeshyi biragoye kubona amazi. Turifuza yuko Leta yadukorera ibishoboka bakaduha amazi hariya haruguru. Itumye nk'umwana agiye kuzana amazi amara nk'amasaha abiri mu nzira atarayageza mu rugo, cyane cyane nk'iyo batumye abanyeshuri hari n'igihe bakererwa kubera kurwanira aho bayavoma mu bishanga.
Ibivugwa n'uyu musaza akabihurizaho n'uyu mugore ku ngingo yo kubura amazi mu mujyi wa Kigali.
Inaha nta mazi dufite, twavomaga mu rongozi tugije umugisha yangaya araza twebwe duturiye ahangaha, ariko ku karenge hose nta mazi ahari. Nk'abanyeshuri bajya kwiga n'urugero, kuzajya kwiga ajya kwiga avuye kuvoma mu gitondo, numva byoroshye.
Agira icyo asubiza kuri iki kibazo, Bwana Merari Mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe iterambere ry'umujyi n'imiturire, yemeza ko agereranije no mu myaka yashize ubu mu mujyi wa Kigali hari impinduka zigaragara mu kugira amazi. Bwana Mpabwa n'amaguru akavuga ko ibice bikigaragaramo icyuho bagiye kubyitaho.
Mu mujyi wa Kigali imiyoboro y'amazi yarongerewe ku buryo ibice bimwe na bimwe by'umujyi byajyaga bisarangwa hagashira iminsi ubu ngubu bisigaye bibona amazi mu buryo buhoraho cyangwa se iminsi yo gusaranganya yaragabanutse. Ibi rero nabyo kuri jari specifically timu yacu yo muri infrastructure iraza kwa sesingirebe bitewe n'uko abaturage batuye baho, cyane cyane ko jari ari igice kimwe mu bice dufite by'imisozi biraza gukurikiranwa.
Intego ya Leta y'u Rwanda muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi izarangira ibikorwa remezo byarakwiriye hirya no hino mu gihugu. Uku niko Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, aherutse gusubiza ijwi rya Amerika.
Amazi azaba yageze ku baturage bose umwaka w'2024 ku buryo buri wese azajya avoma atarenze metero 500. Ibyo ni byizazamura noneho ibyishimo by'abaturage bo mu cyaro, kuko abaturage bo mu cyaro ikintu bakeneye cyane cyane ni imihanda ibafasha kujyana imyaka yabo ku isoko, ni imihanda ibafasha kujya guhaha, ariko cyane cyane amashanyarazi n'amazi barabishaka, ariko birateganyijwe bashonje bahisha.
Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura mu Rwanda WASAC cyashyize ahabona mu mwaka ushize w'2021 igaragaza ko mu mujyi wa Kigali amazi meza ashobora kugera ku bawutuye ku kigero cya 87%. Ikigo WASAC kikavuga ko mu gihugu hose mu 2021 abagerwagaho n'amazi bari ku muza ndengo ya 76%. Ikigo WASAC kigasobanura ko mu mujyi wa Kigali hari abashoboraga kuvoma amazi mu ntera ya metero 200, naho mu byaro mu ntera ya metero 5. Ibine nabyo bikubiye muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi ko bizaba bishoboka ijana kuri indi mu mwaka w'2024. Ehe, wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika ni umwanya w'amakuru y'imikino na sport n'umunsi duhera mu Burundi. Imirwi ya Flambeau du Centre na Bumamuru izoserukira Burundi mu nkino za Afrika mupira w'amaguru igiye gutegurwa gusumba uko vyakorwa mu myaka iheze. Muri basketball naho Urunani ruri mu kibanza ca mbere vy'imfata kibanza mu higanwa ry'u Burundi bwose. Izi nkuru zibiri zose tuzibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Muri iryo higanwa rya basketball, urukino rwari rwitezwe kurusha izindi n'ugwahuje Urunani na Dinamo. Ugo rukino rwatahukanywe n'umugwi w'Urunani utsinze Dinamo ku minota 63-52. Olivier Ndagirakije amenyereza Dinamo amenyesha ko barushijwe, amenyesha ko bagiye kwisubira ko agasaba bashigikira kudacika intege.
Twabaye cyane cyane tugiye muri entraînement gukosora iyo kosa twarubonye muri defense y'abakinnyi tubasansibize igituma badutsindwa ko ariyo defense yacu imeze nabi. Turiyamforce kugira turabe ko twitsina abarorerezi nabo abagume badushigikira ngo badushikire no munsi. Mu match asigaye tugeregeza kuyatsinda turabe ko twoja muri ibibanza bya mbere ko warabona nk'ikibanza cya mbere urunari reske kwa twari twaye ngo twegereza rero natwe tuje mu bibanza bya mbere. Asigaye mu match atatu tugeza gukina kandi tugeza gutsinda kugira tube muri bibanza bya mbere.
Mu mugwi w'Urunani, umenyereza Ron Kagabo amenyesha ko urukino rwose barufata nk'urwa nyuma, akabashimira abakinnyi biwe bakurikiza ibyo abasaba.
No twatsinze ntitugiye kuryama, tugiye gukora ubwo turushire ingufu kugira ngo intsinzi ibe trampe kuri twe kugira ngo amacha sika yose tuyatsinde kugira ngo Urunani rukome rufisura nziza rufisane amanota meza kubera no buhambere ufise amadefeta 3-4 ibiryoshe.
Mu zindi nkino zabaye, Young Eagles yaratangaje abakunzi ba basketball mu Burundi mu kwirahira umugwa New Star ku manota 85-83, ukaba mbere wabaye umugwa wa mbere wo hagati mu gihugu utsinze umugwa w'Ibujumbura. Umugwa Rezipo nawo watsinze Shimkana ku manota 75-55. Umupira w'amaguru naho mu gihe bitegekanijwe ko ihiganwa rizotangura mu ntango z'ukwezi k'umunani, Muyenge Alexandra Rongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko bariko baritegura. Amenyesha bene imigwi kw'ivyo yemeye harimo kongereza agashimwe ku mugwi watwaye igikombe uno munsi kari kuri miliyoni 30 z'amarundi kazongerezwa buri mwaka.
Mu ntumbero twihaye twaravuze yuko tuzoheza manda n'imiguri uri tugeze ku miliyoni 50 kuba uyu wa mbere. Ivyo rero ubu turacyari mwaka wa mbere, reka turabe naho atacu turatangaza. Turashobora kuvuga turavye uburyo tuzoba dufise, turashobora kuvuga titi kwa twatanze no mwaka turongeje ko nka zibiri cyangwa zitatu mugabo kuri uno munota nta nakimwe no uvuga kuko nituko turegeranya ibishoboka byose ibyo umuntu ashobora kuvyishura rero mu minsi iri imbere.
Warongo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha kandi ko bagiye kuja hamwe n'imigwi izoserukira Burundi mu nkino za Afrika kugira ntisubire kuzirasezera rugikubita.
Twarabonye yuko hariho utubazo tumwe tumwe mu bijyanye no gutunganya cyane cyane ku ngendo, usanga iyo migwi igiye guca bakina batarusumanye kuyo kwitegura iyo bagiye ugacusanga rero niyo ntambamye nyamukuru bafise ubu rero turiko turavugana n'imigwi turabe n'ingorane dufise n'izi zo gukinira hanze mugabo nta kundi uvundi tuca wiga gucumbagira ariko ni vyiza yuko n'imiburi iburi bagena nko kwakirira nko muri Tanzania boshikayo imisi 3 imbere yuko urukino rukinwa.
Muyenge Alexandre amenyesha kandi ko umupira w'amaguru mu rwego rw'abigeme ugiye guhabwa ikibanza gikomeye mu Burundi kugira ico gisata giterekije imbere. Mu vya giye guhindura nuko bukebuke abakobwa bagiye kuzohora bahabwa udushiruka butetungana n'utw'abahungu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana na Rika ya Sport yabandanirize mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Shampiyona Afrika ya Taekwondo yatangiye kwa gatatu icyumweru gishize igasozwa ejo ku cyumweru, yarangiye amakipe anyuranye y'ibihugu bya Afrika asaranganya imidari mu nzego zitandukanye, haba mu cyiciro cyo kwiyereka, haba no mu cyiciro cy'imirwano nyirizina. Muri iyi mikino njyarugamba yaberaga muri BK Arena i Remera, igahuza ibihugu 41 n'abakinnyi basaga 500, ikipe y'u Rwanda y'umutoza Jeong Jiman w'Umunyakoreya y'Epfo yegukanye imidari irenze 20 yiganjemo iyo mu cyiciro cyo kwiyereka. Ku ruhande rw'icyiciro cy'abagore, abakinnyi ba Taekwondo basanzwe bakomeye ku mugabane wa Afrika barimo Rus Marie Christelle wo muri Cote d'Ivoire, Arma Arieta wo muri Ghana na Arine Ndacyayisenga wo mu Rwanda bongeye kwigaragaza. Iyi shampiyona ya Afrika y'umukino wa Taekwondo yari ibaye ku nshuro ya 13, yagombaga kuba yarabereye mu Rwanda mu mwaka w'2020, ariko yaje gusubikwa hagendewe ku ngamba zo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Hanyuma mu mwaka w'2021 ibera muri Senegal, yitabirwa n'amakipe y'ibihugu 32. Tukiri mu mikino njyarugamba, mu ntangiriro z'icyumweru gishize mu Rwanda hasakaye inkuru y'akababaro y'urupfu rwa Ferdinand Rutikanga wamamaye mu mukino w'iteramakofe. Yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 11 y'uku kwezi kwa 7 azize uburwayi, akaba yaraguye mu bitaro bya Masaka. Nyakwigendera Rutikanga wemezaga ko ariwe watangije umukino w'iteramakofe mu Rwanda mu myaka ya za 70, yasobanuraga ko muri icyo gihe bitari byoroshye ngo kuko abategetsi bafataga iteramakofe nk'umukino w'amabandi.
Icyo gihe mu Rwanda hari amabandi yarakomeye, niyo mpamvu badukeka ko no gutura amabandi kandi tutarizo. Hari amabandi yarakomeye yarakunda no kubita n'abasirikare ba Perezida Habyarimana, hari mu bitwa ba Kazagwa yaramabanda 10 hano i Kigali, witwa Kazagwa, witwa Rucuru, n'uwitwa Fize, bo baramabandi yemewe kandi yarakubitwa abasirikare ba Habyarimana, bo yaramabandi bo barabajura.
Ferdinand Rutikanga mbere yuko atabaruka yakundaga kugaruka kubigo bya Muranze nk'umukinnyi w'iteramakofe, akabisobanura mu mvugo yumvikanamo urwenya rwinshi no gutebya. Ahangaha yari arimo kubara inkuru y'ukuntu yigeze gukubita umuntu muri umukino wa boxe akamucururimi.
Umugabo witwa Kabange Shakabange Kasha, benshi baramuzi ku Gisenyi, yari umwarimu professeur, yari umwarimu kuri Goma, niwe twatikuranye hamwe ingumi mbona kumukubita. Uko n'abantu bari ku Gisenyi bashoboka bari kutumva, naramukubise ingumi ya jap, mukubita na wantu mu maso, nyuma mukubita na crochet. Uva crochet ni kuba yaramufashe hejuru y'umunwa, nyuma ururimi rwita rufata ku menyo, nani ururimi rubona gusaduka. Niko byagenze, yaratabawe na Croix Rouge yo muri Congo, yari yambutse bamushira kuri Blancard ariya ku Gisenyi. Stade yari yuzuye, abantu bose barumiwe ko umunyarwanda ishe umuzayirwa. Abanyarwanda babagoyi barishimye cyane, banzanira n'inzoga yitwa Butunda, ni inzoga bakunda ariya ku Gisenyi, na kayoga kameze neza karyoshe kandi kakarishi. Cyo gihe yarananiye no kuyinywa, shakira abantu bakunda kunywa inzoga barishimye uwo munsi, baranywa barishima.
Ferdinand Rutikanga wavukiye ahitwa ku Kizenga, ahahoze ari muri komine Ruhondo, prefetura ya Ruhengeri, umukino w'iteramakofe yawigiye ikipushi muri Katanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ababyeyi be bari barimukiye kuko isi umubyara yari yaragiye gukora mu birombe by'amabuye y'agaciro. Yitabye Imana afite imyaka 66, akaba yarasize umugore n'abana 5. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Akanyunga duce dusoza amakuru n'ibiganiro vya mbere twari twafitiye muri kano gatondo. Nshimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo. Kuri mikro mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, yakoze Diodone Cubahiro yavyegeranije. Twe na Cubahiro tubikebanuye rero, tubifuriza kubandanya muranigwa mu vyo murimo vyose. Turaza kongera mu yandi masaha ari imbere mu bindi biganiro bitandukanye hejuru rya Amerika.
Yeah, yeah. It's good to America.
ijwi rya Amerika.